y'indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabayikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri bibikuru bikuru akazu ka sugumwe kamwe rudende niko gasigaye gakoreshwa n'abakorera kumwe ha uburovyi wo kukiyaga Tanganyika yitwa Kajaga mu ntara ya Bujumbura abakoresha ko kamwe nabubu babarizwa mu gihumbi cy'abantu ibiteye impungenge ko ashobora kwaduka ingwara umwimbo kubitegwa bimwe bimwubandanya kugabanuka cyane cyane kubera kubura ifumbire kubarimye muri komine bubanza mu ntara ya Bujumbura aho ni mu gihe bo babayirihiye ku gihe abo barimye batabaza inzego nshasha ziherutse gutogwa ngo ziteye icyo kibazo abanyeshure ntibakwiye kuja bariga iby'amashure mu gihe cy'uburuhuko kuko ubikora abasanuri karakora guhohotera abantu ibyo nibishikirizwa n'urunani rw'amashirahamwe yita ineza y'abana bafashe bige rushimishwa no kumushikira nganjajejwe iby'inyigisho aherutse guhagarika ibyo kwigisha abana ku mashuri amwamwe mu gihe cy'uburuhuko iminsi yose ya kabiri mu mpera z'amakuru turavuga ku nkuru yihariye iby'amagara y'abantu umunsi tubandanya kuri gwa rukurikirane ku ngwara ya malaria byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubenintwari iri Juni Odiro Nkejimana mukanyi sasemo yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe bamwe mu barovyi bakorera kumwe ha wakajaga muri komine Ntango intara ya Bujumbura baratewe impungenge n'ubuzu bwa sugumwe budakwiye bafatiye ku bantu bahakorera imirimo itandukanye mu gihe berekana ko hari akazu ka sugumwe kamwe rudende kuko ubundi bwahitanywe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika abo banyagihugu basigura ko hashobora kwaduka indwara zifatiye ku isoko rike bagasaba nyabuna ababishoboye gufasha kugira huba ku bundi buzu bwa sugumwe Olivier Kwizera yakubitiye aho kumwe hawa kajaga atugire kumuriri
Numwehuri nko ku metere ijana uvuye ku ibarabara ry'igihugu nimero 4 Bujumbura Gatumba ahegereye ishure ry'ubuvuzi bitiriye Manyus numwehugeze mubona amata barovye n'abadandaza b'amafi kandi batari bake ariko hari bimwe mu byankenerwa bikibuze aba barovye tuhasanze berekana nk'ubuzu bwa sugumwe ari buke mbere bibatera ingorane kubijanye n'isuku
ubuzu bwa sugumwe ntibukuye turavye kuna kazu ka sugumwe hano kahari n'ahantu turi umengo ntimeze
ngaha kubijanye n'isuku novuga yuko atari ibintu byoroshye cyane mushobora kwashaka muri abantu barenga nka munani urumva ko biba bigoye bica bisaba kwakurindirana
aha abarubye turi benshi uharuye barubye bava bakagera bagatonzemwe iminsi ibiri kabakodroye none ucabuza kwitumahe
Ha rero basigura ko haraho babona imyanda mu mazi y'ikiyaga kuko harabajayo eka no mu mashamba bivanye no kuburaho biherera
tugikoga ku mazi tugasanga umwanda uri hambavu yatanganyika uruzuye ntuzi wagiye uhata umwanda ntumenye
hari habiyi babakaja bivanye n'imisonga babafise
aho barovye twayaze bafise ubwoba ko muri ico gice hashobora kwaduka ingwara ziva ku isuku rike atagikoze mu maguru mashi
kandi zijya ngwara zijya zibyaduka turaziteze gose kuri kurara hano mengo nyine turahantu abantu bahevye
Muzo basaba nuko ico kibanza coronso ubuzu bwa sugumwe kuko gisanzwe gikoreramwe abantu batari bake
dusaba nkuko nyene nk'abantu badukurira bashika imbere ko bogira ico badufashije nyene bivanye n'abantu bakoraniye muri iki kibanza
umwe aho akajaguri muri komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura watewe n'iduga ry'amazi kuva mu mwaka wa 2024 bituma ubuzu bwa sugumwe burenga butandatu bwononekara uyu munsi harakazu ka sugumwe kamwe gafise imijyango ibira ariko inyubako yake idashemeye kuko habonerana abahakorera imirimo barenga igihumbi nk'uko bivugwa n'umugujeje abarovyi ba
tukivuga ibijanye nyine n'amagara y'abantu gwaruka gwihereza ibiyayuramo twerubicishije mu kwitera inshi nge mu gihugu muri kino gihe rushigwa mu bantu babangamiwe n'indwara z'igitigu umugera wa sida n'izindi ubushikiranganje bujerwe iby'amagara y'abantu buragabisha imiryango mu gihe kuri uyu wa kabiri hari haramutse hugurwa ikigo gishasha kigiye gufasha uwo mugwi w'abantu mu kubaronsa imiti n'ibindi byo bafasha ariko kikiri mu minwe y'abikorera utwabo mu gisagara cha Bujumbura umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje Olivye nije imbere yahamagariye ababyeyi kwigisha ugwaruka ingaruka mbizi ibyo byaro mutwe no kurungika mu bigaba amaze kubyihereza
dusanga ari umugwi ukunda kubangamirwa n'ingwara nk'umugera wa sida igitigu wa hepatite n'izindi ngwara zica mu bihimba by'irondoka tukuvuga tuti rero ni ntambwe ihambaye dushitseko cyo gituma rero kigo kijihageze ko kizodufasha nkuko nibiharo bivyerekana ku isi kugabanya cyane murindi wabandura umugera wa sida n'ugabanya ushaka nko kubica 50% umurindi wabandura ya hepatite mu gwa B na C byose bikazotuma rero dutera ya ntambwe aho twifuza nkuko mu bindi bihugu byose bari ko barabikora gushika ku ntambwe nziza mu 2030 aho tuzoba twamaze kugwanya ugwego rushimishije umugera wa sida dusanze twese tuzi yuko iyo mu muryango mufise abakoresha ibyabira mutwe biraheza bigatuma n'ubutunzi buhasigara rero ko kino kigo turamutse tucugurura duhamagarira imiryango yose bandanye bwa mbere na mbere hoho bahanura bahanura abana kugira ngo abana bagumane indero yandero nyene yo kuzika hanyuma abamaze kwinjira mu uyu mugwi ubangamiwe bakarungika abo bana muri kino kigo kugira ngo bashobore kubafasha mu miryango yose habe ituze rwaruka rugira amagara meza rushobore gukora ibikorwa by'iterambere kuko iyi miryango iteye imbere igihugu nacyo kiraheza igatera imbere
Nayo mubijanye n'uburimye abarimye bakorera mu bice bitandukanye muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura baridoga ko bariko baragira ingorane zijanye no kubura umwimbo zitumwe nibura gifumbire mu bwoko bwa ire bemeza ko aheza amasize na 3 barisha amafaranga basabwa ariko n'ubu batarayironka bagasaba ko abarongozi b'imitumba baraye batowe canke abandi bategetsi bo bavugira ariko muri mukakaro guheze umushikiranganje w'uburimyi yari yejeje iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu akoreraho muri komine Bubanza Alex Nkeshimana
Ifumbire y'ubwoko bwa ire iriko iratangwa ibubanza ariko iriko iratangwa ni ihabwa abarimyi bayisavye mu gihe cy'agatasi n'impeshi abo bari batanze amaresi yabo bari hiyeko nabo batahana ivyanditse vyemeza yuko iyo fumbire bazoyironswa mu gizo bayashitse muri iki gihe iyo fumbire iriko iratangwa benshi barashima naho uko hari abagitemberana amaresi abo twasanze aho yikiratangirwa ibubanza bari doga yuko kuva mu gatasi ifumbire ya ire batarayironswa ngo gahombo ni kenshi kuvyo barimye nk'akarorero muri cooperative tugwanye ubugaragwa bavuga yuko ataco bimbuye mu gatasi ico kimwe no kumpeshe
umuceri twaramaze guhomba urutasi ahantu twara turimi igitari 45 zavuyemwo itoni zitarenga 4 ibigori byo twaratashe ko kubigori tuhamagara abagoronome ne naho tubipima ntibaza kudupimisha abindi mo tubahamagaye ntibaza ngo bapime nibyo ariko turakora ariyo gituma twege cooperative bahashye uganyuma ubugaragwa bakorera mwaha bakorera mu intara ya Bubanza gihanga tufise iyo kibazo cyuko batatuje imbere kugira ngo iyo fumbire tuyironke nizo tubasaba ntibadufashe
abarishe ifumbire yo kurimira icyo kiringo cici ntibashikirwa baribaza icyo bazofumbiza mu gihe bagenda na uturesi bari hiyeko kandi rimagici rigeze kure basaba yuko abatowe muri iki kiringo bo bafasha kuza barakurikirana gusumba imigambi yabo nk'abandi
dukwiye yuko ubu batsinze inzego nshasha zo dushikira tugatera imbere nk'abari nk'izindi ntara nk'uko amakoperative bayateze imbere kuko bavuga ngo koperative n'abana ba leta dusaba yuko ari perezida aba bajeje by'intwaro bo dufasha kugira natwe dutera imbere turahomba cyane
mu kwezi kwindwi hari igenzo rya 10 umushiranganje mu byaje hari mu rugi n'ubworozi akaba yaramenyeje yuko ifumbire yo mu bwoko bwa ire yari imaze gushika ntara zose gushika ku rugero rurenga 51% hari hitezwe yuko ubu iyo fumbire iba yagiye gutangwa mu gihe abari miyici bobo nubakira indiriye Alex Nshimari Ubanza Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu arabandanya ku isaha 12:25 z'umugoroba mu bijanye n'inyigisho urunani rw'amashyirahamwe haranira ineza y'abana bafashe bige rurashima ingingo iherutse gufatwa n'ubushikiranganje bujerwa iby'inyigisho kuwa 22 ku kwezi turimwo ibuze ingendo y'amashuri amwamwe abandanya gutanga ivyigwa mu gihe cy'uburuhuko urongoye urwo runani Jason Mandali avuga ko naho ivyo vyigwa bitunganywa mu buruhuko abana bashobora kutabikurikirana neza Samandari yibutsa nyabuna ko inyuma y'amezi 9 y'ivyigwa abana bakenera nabo kuruhuka
umushikiranganje ajejwe ivyindero aheruka gufata ingingo amenyesha yuko amashuri atoza arategura ibyo kwigisha abanyeshuri mu gihe cy'uruhuko ingingo nziza ufatiye ku ruhuko ni igihe cyiza ko umwana ahindura ibyo yahora akora kugira ngo ahindure mu mutwe hazemo nk'ibindi arashobora kugira siporo arashobora kwiga byo gukinjika murumva yuko iyo ngingo y'umushikiranganje ari ngingo iza ifasha ineza y'umunyeshuri iza ifasha ineza y'abavyeyi bojya karuhuko nibakazaniye ubuse muravye no mukazi urakora umwaka wose nk'umukozi wa leta arafise umwanya wa karuhuko kugira ngo umubiri nabo ukore ibindi ego mu ruhuko nk'umwana arashobora kwiga ivyigwa bimwe bimwe byari bisanzwe bimugora muri aka gihe cy'akaruhuko rero naho nyene akaronka kaja gatoya ko gusubira kwimenyereza kugira bya bindi byamugora umwaka w'ishuri niwaza gutangura azobe avyumva neza urumva ni nk'isaha cyangwa amasaha abiri ubundi mwanya navyo nyene nibo mwigisha kuva mu uburuko butangwe uburuko buhere arashobora kubisubiramo nk'incuro nka zitatu zine iyo ngingo y'umushikiranganji mu runani bafashe bige twe turayishigikiye ijana ku ijana kuko uburuhuko ni uburuhuko.
Iyo ngingo kandi irashimwa n'urunani rw'amasendika y'abakozi bo mu gisata c'indero n'inyigisho bwo gongera kwa kw'abanyeshure barangije umwaka inyuma y'ikirangamise c'umwaka w'ishure warayurangiye atabindi byoca bitunganywa. Urongoye urwo runani Antoine Manuma asaba ko mu mwaka w'ishure wimirije intamba myizose zoba zakwe mu nzira kugira ivyigwa bitangwe mu kiringo vyategekanirijwe ko.
Turashima iyo ngingo kuko ikuraho akajagari gutanguza inyigisho hataragera byakuburenganzira abana n'abigisha kuruhuka bakarangiza umwaka w'ishure bompi barushe mbere aho twovuga ko hari n'abatanguye uburuhuko batevye kwezi kwindwi kugere kurangire aha twovuga nk'abanyeshure n'abigisha bo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Buhumuza bo mu mwaka wa gatanu w'ishure shingiro. Umuyobozi w'indero muri iyo komine yari yategetse ko inyigisho zibandanya boba yari yafashe iyo ngingo kubera ko ibitabo bikoreshwa muri uyu mwaka wa gatanu bifatiye ku ndinganizo nshasha byari byabonetse bitevye mu ntango z'igice cya kabiri cy'umwaka wa 2024 ushira wa 2025 ariko mu yandi mashure bakaba bari bahagarikiye aho bari bagejeje. Ni ukuvuga ko muri uyu mwaka mu gihugu cyose bize ibidakwiye. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata cy'inyigisho n'indero mu Burundi FNASEB dusaba ko ibyashitse mu mwaka wa gatanu bitosubira abigisha bo muri uwo mwaka boronswa inyigisho zijanye n'iyo ndinganizo kare n'ibitabo bikaboneka kare kugire inyigisho zitangurire kandi ziherere ku gihe.
Ku bukene bw'intebe nabwo buja buribonekeza mu ntara mu gihe cyose umwaka w'ishuri utanguye umugambwe SNDD-FDD duri ku butegetsi mu Burundi utangaza ko ivyo bigiye guhinduka. Mu kiganiro yaremeshereje ingozi mu buraruko bw'igihugu mu mpera z'indwiheze umunyamabanga mukuru wa Reveriano Ndikuriyo yavuze ko izo ntebe zibwirizwa kubazwa mu bitara vya leta biri mu makomine nk'uko byari biherutse kumenyeshwa n'umushikiranganje ajejwe iby'indero. Ndikuriyo yavuze ko komine zitegerezwa kugira ivyuma bisatura ivyo bitara.
Ibi byo kuvuga ngo abantu ni benshi ngo kwicara nabi bizohera nicyo gituma muri leta tuvuga tuti amakomine n'intara zihabwe ubushobozi amahera yukugira ngo intara yipange. Je ndazi ko mu ntara ya Burunga amaze kuba inama mbega indero ko hindura gute igisata cy'indero ku buryo kiba igisata gitegura Uburundi bwejo. Urumva rero tuko turavyiga nko mu ntara muri komini bagacha bavyiga bacha bavuga ati twebwe umwana w'iwacu muri komini ategerezwa kwicara neza akambara imyambaro myiza akigamerewe neza none nibyaba amakomine yose nibyo bihindura mugabo turavugivisa ikibazo cyuko usanga byose biri Bujumbura mu bushikiranganje ubu rero bigiye kuza mu mitumba. Ejo hari hano ariko ndagendera ndabona ibiti bya leta bishika nka 50% ndavuga none mu stanteri nk'ubu yose aburuhusha ibi biti byose twagura imashini zisatura imbaho ntibosatura imbaho zigaha zigenda gukora intebe z'abanyeshuri mbega ibitari bya leta amashuri ari ya leta kubera iki tuzoca dukora. Ni ukuvuga yuko mu minsi iza tuzobwira ikomine yose igura umusumeno wa musumeno w'imashini tuvuge tuti ikomine yose ifise igitara hari ibiti byaboreye mu bitara hariya mu gakara muri Bujumbura ibiti byaratangwe kubora kandi byokora intebe urivyo byose ni ubishyira hamwe amakomine agatwara amadosi mu shikiranganje bw'ibidukikije kavuga ati igitara mugombye tugikure dutere ikindi.
Nayo mu bijanye na politiki gisata kijejwe kwegereza abanyagihugu ubutegetsi n'itunganywa ry'amakomine mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu gihamagarira abakuru b'imitumba canke b'amakaratiye kuja kuraba mu bitabo by'iterambere ry'amakomine imigambi y'iterambere yategekanijwe kurangurirwa ku mitumba canke amakaratiye barongoye. Dative Ntabumfise arongo ico gisata sigura ko ibikorwa by'abakuru b'imitumba canke abamakaratye bazoza barabisuzuma kugira ngo iterambere ku mitumba riboneke ariko akabasaba kuba abantu b'imboneza bashobora gukurikirana ko ivyo yategekanijwe bigenda birashigwa mu ngiro
ubwambere isuzuma rizoba rikozwe nabo mu province hari aho ku ni province bazoba bajejwe iterambere bazosuzuma mu ikomine yuko ibintu biriko birakorwa hamwe ababikora nkuko tiko turabashiraho nyene twosanga nabo ivyimviro vyabo biko bariko babijana nyene iyo tiko turaja kandi noneho nta ninkeka niba ariko barabijana kuko ntiwoja mu kintu cubatse nkuko utabona imbere yawe bariho bazoheza bariko barakora hagati mu mwaka bakagenda bakarabati bya bindi byarashizwe mu ngiro n'uyu ndi mwaka uri kurahera bagende barabe bati byandi byarashizwe mu ngiro hama natwe ku rwego rw'igihugu duheze tugende turabe tuti uko babitweretse yuko bizoba kuko byarabaye n'ukuvuga rero ico duhamagirira abakuru b'imitumba gukora ni giki icambere mwumvise yuko bategezwe kuba ari abantu bazi gusoma no kwandika nibagende mu mazone mu makomine hazo hari ibitabo byerekana ukuntu ikomine izoba yitunganije mu iterambere ya PCDC izoba riri barare birerekana igikorwa runaka categuwe kizokorerwa ku mutumba runaka n'uburyo ubu buvuye ngaha nibatebe kuja kwishutse kugira komine ntihabicererwa mu mwanya w'ico gikorwa bagende babisome babe babizi buri cyambere cyo kuvuga uti ingira nje guteza imbere abantu nuko ubuzi nibiki ngiye gusaba ntuze kujeragurika nguze kuvuga ibintu bisanzwe utigeze uvuga ngo bategekanye banze uvuga ibyo bategekanije hanyuma ibyo bitabo birashobora kuzabira birahinyanyugwa ku mwanya bivanye nuko abene igihugu babonye ko intambwe ya mbere bayivuye ko bagiye ku ya kabiri
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye iby'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri umunsi tubandanya kuvuga ku ndwara ya malaria aho tuvuga uburyo ivugwa Pierre Sinarinza arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya iyo ndwara asigura ko imiti ya malaria iriho mu Burundi kandi itangwa ku buntu mu bitaro bya leta arongera kerekana ko iyo ndwara itavuwe neza ishobora gutera izindi ngorane ku mugwayi inkuru ijanye n'iby'amagara y'abantu uyu munsi twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
Indwara ya malaria ni indwara ivugwa mu gihugu cyose cy'u Burundi gahitana n'abantu ni indwara iterwa n'umugera witwa Plasmodium uhana ahantu hagati y'umuntu n'uwundi ubiciye ku mubu w'ingore mu gihe ushaka kugaburira amagi igakarira cyane cyane abana n'abakenyezi bibungenze nk'uko twayibashikirije iyo ndwara iravugwa mu Burundi kandi ku buntu mu mavuriro yegukira leta nk'uko bishikirizwa na Pierre Sinarinzi arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya iyo ndwara
indwara ya malaria ivugwa n'imiti sanswe mu bundi hari ubutyo bakoresha cyane cyane mutwitwa artemether mefantrine abarimisha kiyagora office amavuriro matomatara office n'ibitaro birafise uwo muti kandi utangwa ku buntu mu Burundi iyo uje mu mavuriro ya leta cyangwa ajya mavuriro ashyikira utwiguro twa leta uwo muti urazi ukagurwa amahera iyo ugiye mu ivuriro ry'ibikorewe utwabo urahereza ukavura malaria neza iyo umuntu atarasinzikara hamwe hose uko tuvuza artemether mefantrine haba mu kibano haba ku mavuriro matomato haba mu bitaro umuntu arinze afata artemether mefantrine ni ngombwa gufata ibyo binini iminsi itatu ikwiye
igihe umurwayi arembeye muhira ari umuti bamuha w'ibanze kugira ashobore gushika mu bitaro
rimwe na rimwe iyo umuntu yarembye iyo ari mu kibano baramuha umuti witwa artesinate suppositoire umuti bacisha mu gasusu ku mwana kugira ngo bashe kumunuka ku ivuriro rimwegereye umuti watanga gukora ariko umuti tuwukoresha mu kuvura malaria ikaze zabwa kujya ku ivuriro ryisunonuye mu kurinda akora nk'imiti ku ivuriro tumurungitsemo ku mavuriro mato mato ndetse no mu bitaro basha gukoresha bya artesinate nyene bagatanga urushinge rwa artesinate rwibanze rwirashike mu bitaro umuti wa malaria watangiye gukora akazi
muganga Pierre Sinarinzi asigura kandi ko ubu umuti bita kinine utakira umuti wihutirwa gutangwa kiretse hariho imvo zibisaba
iyo bishitse bagasanga uwo mugwe kanaka afise imvo yo tuma dafata artemether lumefantrine canke artesinate injectable baramuha kinine kinine rero ubu si uwo muti uzi ubwa mbere kinine tuyivuza umuntu byagaragaye ko afise ibimenyetso bitotuma afata imiti ya mbere adondagu hayo umuntu sanga amuhaye nka temeteri mu fantrine acagira bya bya marereje imiti kamwa era nk'ibihere chaka byimba nka mu maso kinyo bito bashano kwitaka ku mutye yibungenze kya gihe cimbanye ikiri no
igihere indwara ya malaria itavuwe neza kandi ku mwanya irashobora gukwega izindi ngorane ku mugwayi
iyo byashitse kure indwara ya malaria burya iratera n'ubu ni ingwara y'amafyigo ugasanga ugize ibipimo by'amafyigo biri hejuru cyane ndetse yuko abatibuje kabasha n'ubugira ingwara y'amafyigo ugasanga noneho icigumaho bita mayisi bisanse rinari hagiye bishika noneho malaria ikarikira mu mutwe ugasanga agize imenyetso nk'ibyo umuntu avuga bidatomoye malaria burya irashobora no gushyira umuntu muri koma byaje gutakaza ubwenge
kuri ubwo sinari nzi ahamagarira umuntu yumvise ibimenyetso bya malaria kwihutira kuja kwa muganga
ni nacyo gituma mbere burya duhanura ko abantu bivuze malaria kiri bacumbise bya bimenyetso bya mbere bya malaria bikura mu kanwa ubushuhe kumeneka umutwe gucika intege kugira ngo noneho tumukingire bya bimenyetso ndagura bya malaria kaze
indwara ya malaria umuntu arashobora kuyikingira afatiye ku bintu byorohereza na jimibu ni munguru yacu yo hanyuma
Alice ndayizeye tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye ivya magara y'abantu wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro wa kwisaha 12 n'iminota 35 abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Kofi Olivier bere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironke Jimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihegwa n'ibiganiro vya Radio Indundi Kirituru